Uracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabashuhuje mwiriwe neza. Ni Thomas Kamirindi amakuru. Ijwi rya Amerika nkuko mubizi ni kuri internet VOA radio yacu @.com, kuri Facebook radio yacu VOA, kuma radio yanyu ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, FM 94.9 na 95.2 mu Burundi.
Umwana wese atanga amafaranga 1,300. Biratuma abana benshi bahe bishure iyo bariko bariga. Nka diregiteri umuyobozi ariko arishuza umwarimu hageze gahembwe, usanga hariho umwana ca yigumira iyo muhira kubera ko umubyeyi watayarose ngo azayitwajije.
Uyu ni mediatrice Ndereyimana uyobora komite nshingwa amashuri ku ishuri shingiro rya Gako mu ntara ya Bubanza mu Burundi. Izindi ngingo z'ingenzi z'amakuru yo mu Burundi ni urubanza rw'abasirikare babiri bari mu baregwa igitero imukoni mu mujyi wa Muyinga, n'ibyiringiro by'impunzi z'abarundi ku biganiro bya politiki bizatangira ku wa mbere Arusha muri Tanzania. Abigisha ntibahagije mu ntara ya Bubanza, harabura abandi 300 kugira ngo amashuri shingiro abone abigisha bakwiye. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyana.
Intara ya Bubanza ni imwe mu ntara zifise ubukene bw'abigisha mu mashuri shingiro. Buramatari w'iyo ntara yemeza ko abajejwe intwaro n'indero batarindiriye ko abanyeshuri birirwa ataco bahaye amaboko. Tarsise Niyongabo avuga ko bafashe iya mbere mu gushyira ku kivi abakorera bushake, kuko vyibonekeje ko abigisha bakenewe ari umurengera.
Icyo kibazo tumaze iminsi tukize kandi tujyukurikirana, ni naho twatumye abamustanteri kutwegeraniriza ibiharuro by'abakorera bushake bari mu makomine yabo. Uno munsi rero babiduhaye by'ukuri twasanze ari ibiharuro nuvuga ntibiri hejuru cyane ku buryo twasanze bashika 318 mu makomine yose.
Abo bakorera bushake bafise agashiru kabute bahabwa buri kwezi canke buri mezi abiri kuri buri munyeshure. Ivyo byafunditswe mu manama y'abagize amakomite nshingwashure n'abajeje intwaro mu minsi heze. Sindatunga Danieli arongoye umutumba wa Masha wa komine Mpanda yabwijwe rya Amerika kubukene buriko buratuma uwo mugambo cumbagira.
Abavyeyi barakoranye komite y'abavyeyi n'abavyeyi bakoranye bahuje yuko umubyeyi wese yotanga 500 kugira ngo abigisha bakorera bushake bakora igikorwa haboneka agasabune babaha. Kandi kimaze gushingwa abavyeyi bamwe barabikoze barayatanga, abandi nabo bakavuga ko bari mu bukene, ugasanga bakora bushake turaronse agasabune kabo ku kwezi kumwe canke abiri ukundi bakabura. Baragera ahantu babona rero ko batubandanya bakora kubera ko babona ko gasabune kataboneka neza. N'abigisha bararaba ati tugumye tubakoresha bataronka ku gasabune kabo, byo hava bibazanira ingorane babanza bararindira.
Agashiruka bute kabo bakorera bushake karatandukanye bivana n'ishure. Ku ishure shingiro rya Gako muri komine nyene ya Mpanda hashinzwe amafaranga 1,300 y'amarundi kuri buri munyeshure. Ndereyimana mediatrice arongoye komite nshingwashure ku ishure shingiro rya Gako avuga ko intererano zisabwa abavyeyi b'abanyeshure zituma abana baheba amashure.
Twebwe ukuntu bimeze abakotsa kivi dufise umwana wese atanga amafaranga 1,300 kuvuga ku mwaka shatugwiza ukacyumva y'umwana wese adoshobora gutanga, nitwe tubihembera n'abakutsa kivi. Biratuma abana benshi bahe bishure iyo bariko bariga. Nka diregiteri umuyobozi ariko arishuza umwarimu hageze gahembwe, usanga hariho umwana ca yigumira iyo muhira kubera ko umubyeyi watayarose ngo azayitwajije.
Bamwe mu bavyeyi barereye kuri iryo shure shingiro rya Gako basaba leta kubaronsa abigisha. Bukuru Michel wo ku mutumba Gako wa kabiri abona ko kubasaba amafaranga yo guha abakorera bushake biza bisongera isibe ubukene bubugarije muri kino gihe.
Uburavye hagati mu gihugu n'abantu b'abanyagihugu bakenye cyane amafaranga rero ko aravuga ngo umufise nk'abana 3 canke 5 bakaca bagutumira rimwe mu kwezi amafaranga, nivyo ushobora kubarondera kugira ngo bafungure cyo sanga atavyoronka heshi banka kwiga kubera izo mvuza amafaranga. Twasaba leta rero ko yo dufasha bakabigisha nk'uko bavuze ko bayigisha ku buntu, bakabigisha ku buntu cyo dusaba.
Muramatari w'intara Bubanza anarongoye umurwi ujejwe indero muri iyo ntara aratahura ubukene abarongoye barimwo, asigura ko utwo twigoro dusabwa abavyeyi ari fata kibanza cyo kimwe n'abatwara Tarsis Niyongabo nabo nyina saba leta y'u Burundi gutanga kazi mu ntumbero yo gutorera umuti ubwo bukene bw'abigisha.
Ariko twe turasaba byo kurushikiranganje, hariho abarimu benshi bavuye ku kazi, urabakukurutse, urabitavye Imana, urabagiye mu bundi buzi, urabagiye mu bihugu byo hanze, abo bantu basi badukundire babasubirize kugira ngo abakorera bushake bashobore kugabanuka, ni naho byo kunindero yugarukana kanovera.
Kuri ubwo bukene bw'abigisha buvugwa mu gihugu, ubujejwe mu rwi wo gukwiragiza abigisha aho batari aratanga ihumure naho adatanga ibitigiri, Victor Ndabaniwe aremeza ko leta ibicishije ku bushikiranganje bw'indero n'inyigisho igiye gutanga akazi ku bigisha mu minsi iri imbere.
By'ukuri biraboneka neza ko ari amashuri nubwo twakwiragiza abigisha atashoboye gushikirwa, kandi niyo rero ubu afise amahirwe yo gucaronka abigisha bashasha mubo twiteze leta igiye kuzotanga ku bushikiranganje. Urabona ko itegeko rigenga amafaranga azokoreshwa mu mwaka wa 2018 kimirije kwigwa n'inama nshingamateka, amatora dusumira aho harimwo ibitigiri bikeya by'abigisha bazohabwa akazi, ndetse hakaba harimo n'ababigisha bavuye mu kazi ku mbo zitandukanye bo muri iyi minsi batarasubirizwa. Abo rero hageze kubasubiriza, abo bashasha hageze kubaha akazi, bazoheza bace bagenda kuri ayo mashure atageze ashikirwa ngo aronke abigisha ba Eurodeploy.
Ibyo biruko mu gihe igice cya mbere cy'umwaka w'ishuri wa 2017 ushira uwa 2018 gisigaje iminsi mikeyi kugira kirangire, ni mu gihe hari amashure yo mu ntara zitandukanye kuko amakuru ava mu biro vy'indero muri izo ntara bivuga atamwigisha n'umwe afise kiretse abayobozi bonyene. Mundarabubanza Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Evariste urakoze, reka none duhamagare Jean Bosco Ndarurinze atubwire iby'uru rubanza rwo muri sentare isubiramo ya Ngozi yanse kurekura abasirikare babiri bejejwe na sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga bari mu bagirizwa guhungabanya umutekano ku nkambi ya gisirikare ya Mukoni mu gisagara cya Muyinga. Sentare isubiramo ya Ngozi rero yavuze ko nta bubasha ifite muri uru rubanza rw'abasirikare babiri. Bosco
Intwazangabo nimubona muyize n'igisongerezi ni Zigimana Antoine nibo bari bejejwe na sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga, bari mu mugwi wa kabiri w'abasirikare bafashwe bagirizwa ko bafashije umugwi w'abafashwe ubwa mbere bagirizwa igitero cyabaye ku ikambi y'abasirikare ya Mukoni mu kwezi kwa mbere mu gisagara cya Muyinga. Mu ntayi y'icyese heruka abagirizwa bose bijyanye no guhungabanya umutekano icyo gihe ntibaburanishijwe mu idonido. Impare zaciye zivyuka hagati y'abashingwamanza babunganira n'umushyikiriza manza mukuru. Izo mpare zari zihagaze ahanini kuri abo basirikare babiri bagumye bafunzwe kandi bareze kucaha abagirizwa. Bisunze ingingo y'223 y'igitabo mpanavyaha abashingwamanza bagirije umushikiriza manza mukuru ko yahonyanze amategeko mu kubandanya abafunze. Iyo ngingo bisunga ivuga ko uweze icaha muri sentare ya mbere acarekugwa. Iyo ngingo ibandanya ivuga ko bishitse uweze icaha akungururizwa aheza akabura na yidegemvya kiretse iyo afise ikindi cyaha akurikiranwako. Mu ntaheruka ku munsi wa kane uheze umushikiriza manza yahagaze ahanini ku mutekano w'igihugu no ku mutekano wabo bagumye bapfunzwe barejejwe ubwabo. Abashingwa manza na sentare ubwayo bari basavye umushikiriza manza mukuru gutanga imvo yatumye abagumiza mu ibohero yisunze itegeko. Umushikiriza manza mukuru yari yamenyeje ko imvo ihari mugabo ko adashima kuyishikiriza, niko gusaba sentare ko yofata ingingo ibona ko ibereye. Niyo sentare yaheza igashyira ubwo rubanza mu mwiherero kwirekugwa by'agateganyo ry'abo basirikare risabwa. Kuri uyu wa kane sentare yashikirije icyavuye mu mwiherero ivuga ko yasanze amategeko atayiha ububasha bwo gukurikiza ubwo rubanza, bisigura ko abo basirikare babiri baca babandanya bafunzwe kiretse umushikiriza manza mukuru ariwe abarekuye. Ivyo ntivyakiriwe neza na gatoyi n'abashingwa manza babunganira. Niko kubaza sentare bati ububasha bubuze sentare kugira itegeko ribarekura ryubahirizwe ninde wundi yoba bufise. Basavye sentare isubiramwo ya Ngozi kubasomera urubanza rwose uko rwaciwe kugira bamenye itegeko yisunze mu kuvuga ko atabubasha ifise bwo gukurikiza ingingo y'223 y'igitabo mpanavyaha. Warahagarariye intahe yishuye abashingwa manza ko bazingene imanza zisomwa batirengagije amategeko. yabwiye ko atansiguro itangirwa muri sentare ko ibyo bifuza kumenya bazobisanga mu mpapuro z'urubanza bavyisomeye. Senari yabajije abashingwa manza ko hari intambamye zotuma urubanza rudatera imbere kugira ruburanishwe mwidonid. Umushingwa manza yavuze ko intambamye zihari kuko amategeko yaho nyanzwe ko byo bavyiza bahawe irindi sango kugira bige ko bashobora kungururiza iyo ngingo yo kugumiza abejejwe mu munyororo. Sentare yarifuje ko urubanza gotera imbere kubatarabwa niyo ngingo 22. Yamara abashingwa manza bavuze ko dosiye yamaze kuba imwe, basiguye ko atacu vya bimaze kubandanya baburanira abandi ko nabo nyene bashobora kwezwa bakagumizwa mu munyororo nkabo bambere. Vyabaye ngombwa ko sentare ibaza bene urubanza ubwabo. Muri 24 bari imbere y'intahe hari abashaka ko urubanza rutera imbere, ariko benshi bashimangiye icyumviro cy'abashingwa manza babo. Sentare yabajije umushikiriza manza mukuru icyavyumvira ko uwo nawe acasaba ko urubanza gotera imbere. Yasiguye ko abashikirije ko ugo rubanza guhabwa iyindi sango bakurikiye icyumviro cy'umushingwa manza umwe gusa avuga nk'uwuzi ibizova mu rubanza. Sentare yasubiramo yangozi yaciye itanga isango ryo kuri uyu wa mbere uza kugira ihe abashingwa manza umwanya wo kwiga kugwakiwe kumwidegembyo w'agateganyo basabira abo basirikare babiri. Urubanza rukaba rwabandanije ariko mu mwiherero ku mwana umwe ari mu bagirizwa icyaha kimwe n'abo bandi bakuze. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze, urakoze nawe. Hanyuma rero Pierre Claver niyo nkuru uri Arusha, niwe ugiye kukunganira ku biganiro by'abarundi bizasubukurwa ejo bundi kuwa mbere Arusha muri Tanzania. Bamwe mu mpunzi z'abarundi bari mu nkambi muri Tanzania barasaba abanyepolitiki bazajya muri ibi biganiro gushyira imbere inyungu z'igihugu, amahoro akaboneka, noneho nabo bagashobora gusubira iwabo. Pierre Claver.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zavuganye n'Ijwi rya Amerika zifuza ko ibiganiro bizotangura ku munsi wa mbere w'indwiza bizovamwo urukiza rutuma bava mu buhungiro. Uwo mufasoni ari mu kambi ya Nduta.
Icyo twabasaba, bashobora kusaba umutekano mu Burundi kubera nuko turi mu kambi tubashishikara kumva abantu bitwa abasire ubusa mu Burundi. Amahoro n'umutekano nizo twari dukeneye nyine kugira ngo dusahe mu gihugu wacu. Ubu ntabwo mu intambi buraturuhije n'inkubu onye ntihatari ntihatari. Tugerageza kuduhigira amahoro tugataha mugabo rero bakaraba bagakemura icyatumye abantu bava mu gihugu yuko batasubirayo basanga kikiri. Twebwe twabishaka nyine kuza kubaka igihugu gitekanye kirimo amahoro tujya tukaryama ibintu tugatumva ngo aba babishe ngo bake bafashwe.
Mugenzi we ari mu ikambi ya Nyarugusu ahamagarira umuhuza Benjamin Mukapa kutagira uwo yibagira gutumira mubegwa n'amatati bose.
Abanyepolitike bose bajya bigwa na kibazo cy'u Burundi bose abashoboka bose kabisa bicara na leta y'u Burundi bayaga cyane mwavuyemo kuburyo hataboneka wa wundi avuga ngo ivyo ngivyo vyabaye utwe nicyo byemera. Oya mugabo hamwe byagaragaza wumva ngo ababaje ngo abana nibaje wumva nkaho ibiganiro ngaho nta n'icyo nta rukiza runini batoje byitezemo. Icyo twabasaba ni uko abanyepolitike bose bahabwe ubutumire bakitaba kandi leta y'u Bujumbura nayo nyine abikwa n'icyo kibazo bisaba kuba biboneka kugira ngo ikibazo giterwe umuti nabo nyine baboneke ndetse nyine gusanini niyo abanyepolitiki batashi twese tuma mu makambi turi imbere y'iki bagiye batashi kuko nibo ni nibo nk'atishe ryacu badusumbye kuri no kubona tubonye neza tubarataza nabwo ndimo kubatiza ari cyaje ya mahoro aboneke hanyuma amadutaye basi tukene kuba kigihugu
ntatandukanye cyane n'uwo mugabo gusa wewe yongera ko abazo kwitabira ivyo biganiro buganira no kwitunganywa ry'amatora kugira ngo ayo matora ntaje aratuma haduka impari zituma haba impunzi kuri we umwizero si mwinshi.
Ikintu bajya tubasaba mu bisanzwe urabona basi ntibaganire ku buryo bitosubira kuba nko kujya ano masaha bimeze muri demire veni bizoba ari ibintu bimeze neza ku buryo atangorane nimwe bizoba zihari. Urumva rero nicyo gituma tuzatanga ikinini ushobora kugitega muri banki ko yabasemetse batumire bajya banaka baserukiye banaka kujya kuntu umenga nk'ikintu kimeze urabona ko baduhigera batumira abantu ngo sinarede nyine bayidemekuru tokete sinarede barayitumiye
yeni adako ahose kubari kugira ntihagire kivamo ko wari nzuzu ndatumiwe kugwego kwa sinarede kugusaba babarimo ubivanye n'ukuntu baje batumira kunze ko zitandukanye mugabo urumva kubera tavuga rya dira ngo bari domekorize amenganiwe
asaba muhuza ko hamwe bikunze ko n'abaserukira impunzi botumigwa kuko nabo bari mu bahuje n'ingaruka mbi zivuye ku ndyane za politike zadutse kuva mu mwaka w'2015
rero nabandi mu mpunzi ngo bari bakuze bakavuga ibyumviro cyabati uko ntibaserukiye ku mpande zose mu bishyamba rero ahubwo nibo usanga bafite n'ibyumviro kuko mubisanzwe nkatwe sibiki tuba turondera tujya tubereka igishoboka gikwiye kujya imbere gusumba urumva bo bavuga ati barashobora no kwihengekera ugasanga ko baravuga ngo tugabanuke umugore twe ntibivuga ibyo twe tuvuga amahoro muri rusange.
Izo mpunzi zagize cyo zishikiriza ni bamwe mu barenga 410,000 bahunze igihugu nk'uko byerekanwa n'ibiharuro by'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ribitaho ku munsi wa mbere itariki 27 uku kwezi niho bazotangura ibyo biganiro bigira kane bizorangira ku itariki 8 z'ukwezi kw'12. Umuhoza Benjamin Mukapa yatangaje mu butumire bwiwe ko abwirizwa gufatwa ingengo zizotuma indyane za politike zirangira. Nabo biruko hari bamwe mu batavuga rumwe na leta hamwe n'amashami yigenga bagifise akangonongono ku byerekeye ubutumire bwatanzwe mbere bamwe bakavuga ko batazovyitaba. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300,220 kilohertz 15,560,775 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu.
Abarundi rero b'ingeri zose zitandukanye baragenda batanga umusanzu w'ibitekerezo byabo ku biganiro by'abarundi bizasubukurwa ejo bundi kuwa mbere arusha muri Tanzania. Mu kanya twumvaga impunzi ziri muri Tanzania muri iriya nkuru ya Pierre Claver Niyonkuru. Muri urwo rwego rw'ibitekerezo mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi mugenzi wacu Frederic Nkundikije yari yatumiye Alice Nzomukunda, umukuru w'umugambwe ADR imvuga kuri Alice Nzomukunda yigeze no kuba vice president wa Repubulika y'u Burundi. Frederic yamubajije ibintu byashyirwa imbere mu biganiro byarusha, dore icyo kiganiro.
Kuvuga ngo dutange uruhara urutonde z'ibyo abazoja mu biganiro boshika ko kugira ngo biganiro bihagarara cyangwa bihere, nibaza ko bitokoroha cyane. Umugabo ikintu gihambara mu bintu byose y'abantu bagomba kugira ngo batore umuti w'ibibazo biba biri mu gihugu ni uko habanza kurabwa mbega ingorane iri mu gihugu muri kino kiringo n'ibihe. Cyo rero ku bwanje ingorane iri mu gihugu ubunya hari ingorane y'ubukene. Ndabona ko mu Burundi hariho kene abantu n'ukuri baragerageza kuvana kora n'ubukene. Icyo ari cyo kintu nyamukuru mbona gihari. Ibindi ni ibintu bisanzwe nk'ibindi by'ubuzima bwa misi yose, ingorane zihari, ingorane ziri n'ahandi hose. Mugabo ndabona yuko ikibazo cy'ubukene kiba caratewe n'uko habaye uguhagarika imfashanyo amakungu yahora atanga, hanyuma bisahirizwa kandi n'ingorane zabaye z'uruzuba rwatse mu misi yahera. Ibyo rero byarateye guhungabana gatoyi mu gihugu, aho ubona yuko umurundi muhuye uno munsi umubajije ikimugoye ukuri kw'Imana kugira yuko ingorane afise ari ubukene gusa.
Ubwo bukene bwarinjiranye abarundi benshi, eka n'abashobora kuba bari bifise mu minsi iheze. Ubwo bukene barabwumva muri iki gihe. None ikintu mwose abanyapolitiki bazahurira yarushanikiye kugira ngo izo ngorane zose zive mu nzira.
ikintu boshira imbere nibaza yuko ari kuraba nyene kugira ngo barabi igorane bafise nigihe zibatuma badataha kugira ngo bashore kuganyara kuko urabona hariho abavuga bati jewe ndifuza gutaha mugabo n'ubunyenye nta mutekano fise mu gihugu abandi bakagira bati ibiganiro n'ibihere kugira ngo tubumbe yuko amahoro ari mu gihugu dushobore gufasha icyo gihugu cy'u Burundi bityo gihe rero je ningira yuko umuntu yabakunda na Burundi akunda Burundi yucagira ati ibyo kubwo umutekano wiwanje je nibaza yuko kugira ngo nshobore kwemera yuko noja kuganirira mu Burundi nkumva ko ndekanwe ibangirira ikintu jewe ndafise murumuna wanje cyangwa ndafise umwene mama wacu musaza wacu ari mu gisirikare cyangwa mu gipolisi jewe nibamwumpa akaba ari wancungera ubuzima byo kumva ko ndekanwe ndashobora gutaganira mu Burundi akavuga ikintu cyumvikana gishoboka kugira ngo yumve ko mu mutima wiwe aremye mugabo mu gihe yumva naho adashaka gutaha kuko hari abatabyisiga gutaha nabyo nyine kuko ari umuntu ashaka kuba ari hanze kandi yari hanze amerewe neza niyo ashaka gutera inzitizi ku bandi bifuza gutaha kugira ngo bishobore gukemura ibibazo bimwe bimwe byo babihari byo bitewe ubwo bukene bwo babutewe n'amafaranga ava hanze mugabo ubundi bukene butewe n'uruzuba aho on ibintu bizogenda birava mu nzira buhoro buhoro
mu ntango twavuze ko ibiro by'umuhuza byatangaje kuri ibyo biganiro bishobora kuba ari vya nyuma ku bwanyu ivyo bivuze iki bivuga ko abarundi bazova bumvikanye canke nuko ibiro by'umuhuza bitumva bishaka kubandanya kugarikira ivyo biganiro
byose birashoboka ibiro by'umuhuza birashobora kurambirwa ngira murabona yuko bamaze gutumira ibiganiro inshuro nyinshi mugabo muri ibyo biganiro inshuro nyinshi ukagumusanga hama hariho ukudadika bamwagira ati naka kaza sinza ibyo rero bituma umuhuza agira ati we yaraza ati abarundi birabanezera yuko bo kwicarana bagatetora umuti w'ingorane zawo mugero bamaze kugira inshuro zingahe mugabo nanone muri izo nshuro akabona yuko atamuntu n'umwe atanga umuti wo kugira ngo bihere ingorane zihari zihere cyangwa batabonesha baterekana ingorane n'ukuri yayindi ubona uti n'ukuri ingorane niyo irahagaze irahagaritse amaraso Burundi kugira ngo abantu bemere bayikorere ko ibyurumva yuko umuhuza arashaka kugera ahantu akarambirwa mugabo nanone arashobora no kuvuga ati uburi kurarabwa ukavuga uti ni ukuri umuntu ari mu Burundi uretse kandi ndakubwiza ukuri jewe nkurikije jewe mvuye hanze nari maze iminsi myinshi cyane ndi hanze icyo no kumenyesha ni uko uko Burundi buvugwa mu radiyo ku maradiyo amwamwe ni uko Burundi buri mu gihugu uko tububona nukuri biratandukanye cyane ku buryo rero umuntu ari hanze yumvirije ibintu yumva ku maradiyo amwami birashobora kumuca intege bikamutera inkokora zo kugira ngo atahe mu Burundi abantu rero bitwa ko bafashe Burundi bakaca barabiraho bakavuga bati nyamara mu Burundi hari ingorane hari ikibazo mu gihe akicyo kibazo ntidushobora gufasha Abarundi ibyo rero ni bibi cyane kuko igihe hari umuntu ashobora gukanisha mwene ibyo nakavuga ati reka ko nshobora kuvuga abantu bakanyumviriza reka nkorere kuri ico kugira ngo mbuze abantu gutaha mu Burundi n'ibyaboneka ko abantu badataha mu Burundi bica byumvikana ko hari ingorane z'amananiza maze abantu baca baremera abari mu Burundi bati muje muganire mugabo abantu bakugira bati tuganira ku kibazo ikihe cyo gutekana n'abazi tukisanga cyo cy'amasezerano ya n'abazi tukisanga eka ibibazo byose nta kibazo kidashaka kuganirwako mugabo bemere twicare tukiganire tubiheze kuko nta kintu kidashaka gutora inyishu kuko hari ibibazo bivuga hatwa mu kintu kuko hari inzira ya leta ikora na leta
madame Alice nzamukunda hari abarundi bavuga ko gushaka guke naho tuvuga ko gushaka guke hamwe n'ukudashira imbere inyungu z'igihugu ari byo bishobora kuba byaranze ikiringo cyose eka byaratumye abarundi bamara ikiringo kirenga umwaka ntibashobore kumvikana ku kintu kimeze nk'amasezerano y'amahoro bupfundika kugira ngo abarundi na bwa bukene bwose mwavuga butorerwe inyishu
nibyo none nibyo nakubwiye nti abantu baba bakunda Burundi bari kwicara niba bakunda Abarundi by'ukuri bari kwicara mugabo uko gushaka kuke nuko niko ndakubwira nuko kudakunda Abarundi ukwikunda kwa cyane agira ati jewe ntarumva inyungu zanjye muri iki kintu bituma bihagarara byose ndabidadika bifunye bibitsa aho rero ni kudakunda Abarundi kuko umuntu akunda Abarundi ugushaka kuranyaruka bakubwiye bati muze wicare tuganire ujye uza urirukanga kuko gira kuti icoma nyine tukabivugana bigahera hanyuma rero tugataha mu Burundi tugafasha Burundi kukubaka igihugu cacu hanyuma kikahabye iteka mu makungu ni hano imisi yose wumvise izina ry'Uburundi bumva izina ry'Uburundi ari ntambara gusa
muri iki gihe mwitegure kuja yarusha kizera mufise ko muri iki gihe hoho hazoba akarusho tugereranije n'ukuntu byagenze muri kahise yindi mishikirano yabaye imbere akizera mufite kangarike
jewe nibaza yuko umwizero jewe mfise nuko nk'abantu nabonye ngaha mu Burundi imigambwe nabonye ngaha mu Burundi bose baremera yuko dutegeza kuganira uko kubyemera bose ni intambwe ya mbere twemeye twese ko dushaka kwicarana tukaganira abo bose batumiwe bakitaba akaza tukaganira nta kintu kimwe kidashoboka ko dutorera umuti nico gituma rero nibaza yuko ko batumiwe bose buhoho nibaza yuko atacitwaje na kimwe cyo bakikiriho kuko nk'amadina numvise mwasomye hari n'abandi benshi numvise mutarinze kuvuga bari ngaha anyu Bujumbura numvise imigambwe yose ndibaza imigambwe yose yanditse mu mategeko narumvise ko yose yatumiwe n'indi migambwe yose yaratumiwe nabo bari hanze naho baba bagira bati nta migambwe bafise nta migambwe bahagarariye mugabo barashaka kubatumira ku giti cyabo nabo nyine bakabatumira nabo nyine bakitaba nibaza yuko yari intambwe nini ya cyane ishobora gutanga icyizere mu gihe hobe gushaka kwabo bantu nta kibazo na kimwe kidashobora gutorerwa umuti aheza bose mwose agashikana ikimubabaje hanyuma abarundi bakarara kuko turakuze tukaraba icyo kibazo cyacu cyose mwese ashikirije kimubakiye kimubangamiye hanyuma tukagitorera inyishu hanyuma tugaheza Burundi tukabandanya tukabwubaka
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Jonas muri bineza
yiramirewe
muri he Jonas
twete mu Kayanza mu Burundi
izina ry'ikirundi ninde
ningira imana
murashaka kuduha icyimviro mufite canke ikibazo mufite
ego nuko vuga ko magutuma abo yako abo tutumba ko bamaze gufata ubutumire bagende baduserukiye ariko kimwe cyane na Amerika n'abuga mbaramwe n'abantu yorera ko bane politiki y'abarundi bagaje kwikuramo kuba ko ari babimari no kubona ko barundi dukwiye kubiga ibikoresho byabo abantu bundi bihumbi birongo byabo ubona ko bindi biriko biraba ubwazi kugira ngo ashikire ubuta ubundi uri kwitegereza ibiriko biraba mu Burundi umutekano wagarutse ariko rero abantu baba babwira ngo nimuguriye oya kugira ngo mbaga tuzotahire rimwe ari uko leta y'ubundi yagombye kabiri dukeneye ukuvuga bwa jenwe babwira nk'abadamu bari batoke dukira abandi badamu n'abarundi bose muri rusange bagenda babwira neza bacu babanye politiki ntoshimitinga turumvuke turarushe ubundi amagume ntaya amagume dusigaye nayo abantu badusabiye nuko leta yose mutima abantu politiki yoroshe imiti nuko bari bitwarushe kabisa turonka amahoro kuko nta ntwaro ziko ziravuga ukeneye baduteje ibihano nuko nije tukutaka kuma gutuma abatoka bari badusukinga yarusha tuvuga nije muri rusange
murakoze Jonas madame Alice Nzamukunda ubutumwa bwa Jonas muvuga kwiki
ndamutahura rwose Jonas ntashikirije avuga ati umutekano waragarutse mu gihugu nukuri nabikubwiye na jewe Burundi buvugwa ku maradiyo amwe amwe sibyo Burundi buri ngaha nukuri ibintu byarahindutse kandi ngirango n'amaraporo atari makeyi yaragiye arabiserura yuko ibintu uko byari biri mu 2015 biratandukanye cyane nuko bimeze uno munsi urumva rero yuko hari ikintu cyahindutse muri icyo gihe n'abandi bukurusha umutima bakemera ko ibintu byahindutse iyo rero uko gushaka uko kwitaho abandi nicyo kibuze kuko umuntu wese umugani wawe agira ati jewe batampayi ntashoboye kugondoza leta ngo inshiremo intebe sinemera ntaguma mvugira ahantu ibara riraguye mu Burundi biracika mu Burundi kugira ngo n'umuntu yarasukije umutima wo gutaha ahagarike urumva rero nk'ibyo si byiza na gato kuba ari ukwikunda kwa cyane kuko n'ukuri umurundi wese wobaza uno munsi umuterese ati mbega mu Burundi n'ingi nta kindi na kimwe akubarira ukajya kumva umuntu akubwira ibindi bintu akubwira ati atari ubukene nta kindi n'ukuri
uyu rero ni Alice Nzomukunda ni umukuru w'umugambwe ADR imvuga kuri Alice Nzomukunda yigeze no kuba vice president wa Repubulika y'u Burundi yaganiraga rero na Frederic Nkundikije n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Sanga muzakomeza no gukurikira ejo ku maradiyo yanyu saa 12 maze rero ndabashimiye cyane murakarama andi makuru ni saa moya n'igice kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.